Yeni Radyo İzmir Radyo Amerika. Radio Ijwi Amerika bagiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi Evide Niyongabo abaramutsa bahikaze mu makuru yo kuri isa. Mu Burundi umugambwe Sawanya Frodebu uhamagarira leta kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri ico gihugu.
Ibyago byashikiye Burundi mwaka w'1972 byabandanije gushika umwaka w'1993 niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Uyo ni umukuru w'umugambwe Frodebu Pierre Claver Nahimana.
Iyo batoye ibisigarira bashihutira kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu bishwe 2002 kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye.
Uyo nawe ni Vitanshi Imirimana ayoboye ishyirahamwe Force. Uyu munsi makungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wo hagati mu gihugu. Uwo munsi wahimbajwe no mu Burundi hamwe no mu Rwanda. Idonido ry'amakuru avugwa hijyana hino ku isi. Umunyakenya yikekwa kuba yahekuye ababyeyi benshi yoba yishwe. Eugene Mukankusa arabandanye inkuru.
Uwo musore bikekwa ko yishe abana benshi wivugiye ko yanywaga amaraso y'abamaze kwambura ubuzima, bikekwa ko yaba yishwe n'agaco k'abantu iwe mu rugo muri Kenya nyuma y'iminsi mike atorotse gereza. Polisi yabivuze uyu munsi kuwa gatanu. Masten Mirimo Wanjara w'imyaka 20 yatawe muri yombi mu kwezi kwa 7 mu bifitanye isano n'ibura ry'abana babiri. Polisi yavuze ko yemereye ko yishe abana 10 mu bice bitandukanye by'icyo gihugu cyo muri Afrika y'Uburasirazuba mu myaka 5 ishize. Wanjara yitabye urukiko i Nairobi kuwa gatatu mu bijyanye n'iyicwa ry'abana babiri, umwe wari ufite imyaka 12 n'undi wari ufite 13. Ku rubuga rwa Twitter uyu munsi kuwa gatanu, ibiro bishinzwe iperereza by'igihugu DCI byanditse bigira biti: abashinzwe iperereza badasanzwe bamushakishirizaga mu burengerazuba bwa Kenya, ariko kubw'amahirwe make yabonywe n'abaturage ibungoma kandi yarakubiswe kugeza apfuye mbere y'uko abantu bacu babasha kongera kumuta muri yombi. Bruno Shiozo, umuvugizi wa polisi y'igihugu, yavuze ko barimo gukora iperereza kugira ngo bamenye neza niba umurambo wabonetse ari uwa Wanjara. Mike Mbuvi Sonko wahoze ari burugumestre wa komine ya Nairobi mbere yari yatangaje igihembo cy'amashiringi 200,000 angana n'amadolari 180,000 ku muntu waza atanga amakuru yari gutuma Wanjara yongera gufatwa.
Urakoze Eugenie. Afrika y'Epfo izotangura gukingira COVID-19 abana bari hagati y'imyaka 12 na 17 mu rwiza ikoresheje incanco za Pfizer. Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Joe Pala no munsi kwa gatanu bw'igihugu kiriko kirondera kongereza ibitigiri by'abana bacandagwa imbere y'ibibazo vya nyuma byo mu mpera z'umwaka. Mu kwezi k'umunani abanyafrika y'Epfo 100,000 baratonze imirongo miremire kugira baronke incanco zo kwikingira COVID-19 igihe leta yategekanya incanco ku bantu bose bakuze. Hari mu ntumbero y'ugushika ku mugambi ukuba yacandaza ibice 70% by'abantu bakuze mu kwezi kw'12 gutaha. Mu kwezi guheze urwego rujejwe kwemeza ikoreshwa ry'imiti muri Afrika y'Epfo rwaremeje ikoreshwa ry'urucanco rwa Pfizer ku bana bafise imyaka 12 cyangwa irenga. Ni mu gihe ico gihugu kiriko kiva mu ncuro ya gatatu y'ibitigiri biri hejuru cane by'abanduye COVID-19. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo Joe Pala yatangaje ko leta izoha abana bari hagati y'imyaka 12 na 17 urucanco rumwe gusa rwa Pfizer akubaha incanco zibiri zitangwa mu bisanzwe kubera impungenge ko bishobora kugira ingaruka ku bijyanye n'umutima. Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umugambwe Sahwanya Frodebu uhamagarira leta kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu muri ico gihugu ni rya mbere uwo mugambwe ushikiriza aho uhagaze kuri ico kibazo naho biri uko abacitse ku icumu mu bundi bwicanyi nk'ubwo mu mwaka w'1993 babona kwiyongendo atariyo kunywanisha abarundi ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru
ni kigano cahawe abamenyesha makuru ibujumbura ku ngoro y'umugambwe Sahwanya Frodebu cari kirindirwa na benshi kuko uwo mugambwe utari bwigere ubwira ico ushikirije ku kibazo c'ubwicanyi bw'abaye mu mwaka w'1972 Uwotwari wa mugambwe Pierre Claver Nahimana yemanze ko ariho nyabwoko ry'ubwoko akomokamwo we na benshi mu bagize uwo mugambwe indongozi zawo abawushinze nka nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi n'abandi ndetse aba bakaba ari n'abacitse ku icumu muri ubwo bwicanyi
ibyago byashikiye Burundi mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 Zyabandanije gushika umwaka w'1993 ni ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politiki n'igisirikare bw'ico gihe ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi yagahomera bunwa yabaye muri ico gihe n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi bamwe bishwa kuko babiheze kubagira ngo nabahutu n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami
uwo mugambwe Sahwanya Frodebu uri muri leta ariko utari mu nama nshingamateka wifuza ko ibikogwa vy'umugwi sévère wo kurondera ukuri kuri ubwo bwicanyi byoshikanwa no kumabi ubona ko akibandanya no muri iki gihe
umugambwe Sahwanya Frodebu ubandanya ushima ibikogwa by'iteka umuntu w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi uri kurarangura ahubwo wokongereza ububasha n'ubushobozi kugira ngo ico gikogwa co kurondera ukuri kibandanye no mu myaka yakurikiye yaranzwe n'ubwicanyi bwahitanye abarundi gushika no muri no minsi turimwo
nabo biruko amashirame yigenga aherutse gukora raporo yerekana ko uwo mugwi ufise aho uhengamiye Vitale Nshimirimana twara force urunani rw'amashirame yigenga yakoze ico cegeranyo kuri mikro y'ijwi rya Amerika
iyo batoye ibisigarira bacu bihutira kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu bishwirindwi na kabiri kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye bakabikora mu ntumbero yo kugira ngo abahutu bose bakwirikire bahurumbire umugambwe CNDD-FDD kandi byongeye banyegeze ibyaha biriko birakorerwa abarundi muri kino gihe uyu mugwi seve ukaba warerekanye uguhengama kudasanzwe
abacitse ku icumu mu mwaka w'1993 cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi nabo bongera ko kuwo mugwi seve utitaho kurondera ukuri ku mahano yabahekuye kandi birimo byo ujejwe Gervais Nibigira yarokokeye mu ntara ya Muyinga kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Iyo mugwa severe umenga no mugwa politike so mugwi witwa ko wigenga unyibanisha abarundi cyane wekana ibyabaye. Umenga ariho mugwa abantu w'ubwoko kanaka ushaka kwereka ko byagiye biba mu Burundi. Kiragira yuko ko kuri nyikwaza ko atariko kuzuba gutanguye ikindi gice bizotuma haba abandi bantu ibyumviro bibi bishobora gutuma hashobora kuba hari ibindi bibazo mu Burundi nk'abantu bacika cumi cyane na gatatu nta kuzi tubona ko bako baturonderera
uyu mugwi umaze iminsi ukwiragira mu ntara zitandukanye no mu gisagara ca Bujumbura mu gikorwa co kurondera ibisigarira vy'abishwe cane cane muri 72 baharugwa n'ishame mpuzamakungu ONI mu barenga 300,000 mu ntumbero yo kunywanisha abarundi Pierre Claver ndayicariye atwara uwo mugwi yibukije mu kwezi guheze mu ntara ya Mwaro ko bakwiye kuba ingendo yo gusabana ikigongwe
gusezera iyisi waragandaguye inzira karengane udasabye ikigongwe uburaze umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora umugwi severe urongeye gutera kamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora
ibi bamwe mu bacetse ku icumu babona ko atari umuti urama mu gihe ikigongwe kitajanye n'ubutungane
uwo si umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu kubera mu gihe atoba atarabureka ubutungane ku bantu babutse ababo abantu bose tukifise bikomere ku mutima nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbane mu gusumba
umugwi sever hamwe n'ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bimaze iminsi bitavugwa ko rumwe mu gihugu mu mategeko mpuzamakungu ishirahamwe mpuzamakungu ONI n'iryo ryonyene rifise ububasha bwo kwemeza ko hariho nyabwoko ryakozwe mu gihugu kanaka Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tugushimire Pierre Claver U Rwanda rwifatanije n'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wo hagati mu gihugu. Uwo munsi ubaye mu Rwanda, bamwe mu bakenyezi bo hagati mu gihugu bakora imirimo mito mito irimwo uburimyi n'ubucuruzi, bagaragaza ko basubijwe inyuma n'ikiza cya COVID-19. Asumta Kaboyi araduha idonido kuri iyi nkuru.
Itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka isizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro. Kuri inshuro u Rwanda rugiye kwizihiza uyu munsi bamwe mu bagore bo mu cyaro bavuga ko bari mu buzima bubi batewe n'ingaruka za COVID-19 aba baganire n'ijwi rya Amerika nabo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
twarahingaga bikaba ngombwa yuko ari abacuruzi babijyana mu gihe twabashaga kwigirayo tugiye bakaza bakatugendera nk'amafaranga bashatse
mu buzima busanzwe ndi umuhinzi mu kibazo cya COVID ingaruka twagizeho nk'abantu b'abahinzi nuko wenda imyaka twahingaga itaje kugira agaciro nk'uko mbere yakagiraga imibereho y'umugore wo mu cyaro biragoye abenshi ntago nta mikorere bafite kurya biragoranye abenshi tugomba kujya gushaka imirimo yo gukodesha
usibye ingaruka za COVID-19 aba bagore bagaragaje hari abandi bumvikanisha ko ubukene binjijwemo n'iki cyorezo bwatumye abagabo babata bakajya kwishakira abandi bagore hari ikindi cyiciro cya bwijwi rya Amerika ko niyo aba bagabo batabataye babahoza ku nkeke kubera gusangira ubusa
ku mugabo nta abana batatu aragenda ndabarera tubayeho nabi turacishuro tugahingira igihumbi cyangwa se tukajya gucuruza ubusombe nk'uko twaburanguye abadamu benshi niko babayeho babayeho mu bibazo nk'ibyo by'ubushye n'ubukene
nimubwiye uti hari ikibazo runaka nta kabuza yanyoye urakubitwa nibaza guta abana banjye yaza aryana nzaceceka
rero nugenda nubundi haraza mugenzi wawe gusigarire ku rugo
uryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro ugaragaza ko nubwo hari byinshi umugore wo mu cyaro yakoze bikamuteza imbere ariko hakigaragara inzitizi mu iterambere ryabo Madamu Uwimana Saverina ni umuhuzabikorwa w'uyu muryango
aracyafite imvune kubera ko ntabwo aragera ku rwego rwo gufatanya imirimo yose n'uwo bashakanye ndetse nta nubwo arabona ibikoresho by'ibanze bituma ya mirimo igabanyuka akabasha kwitabira ibikorwa by'iterambere kuba afite amazi afite ibicanwa bidahenze kuko n'amazi aho agera kenshi usanga bayagura kandi ugasanga adafite n'amafaranga Ikindi umugore wo mu cyaro aracyafite inzitizi kuko ntabwo arabasha kuringaniza urubyaro
Madamu Uwimana yanongeyeho ko ibibazo byari bisanzwe byugarije umugore wo mu cyaro byikubye inshuro nyinshi kubera icyorezo cya COVID-19
hari abagore barwaye COVID ubwabo hari abagore benshi bari batunzwe no gukora iyo mirimo ariko akanya gato yaki akanyaruka akajya gushaka n'igitunga abana abo bagore rero ntabwo babashije kubikora hari abagore bo mu cyaro bakora uturimo tw'ubucuruzi buciriritse kubera guma mu rugo cya gishoro barakiriye hari n'abagore baheze mu rugo kubera kutagira udupfukamunwa udupfukamunwa buriya mu cyaro twaje gukora ubushakashatsi dusanga badutizanya niba umwana yakajyanye ku ishuri kandi kujya hanze agapfukamunwa murabizi nibyemewe bigasaba wa mugore kuguma mu rugo niba yarafite n'akantu yaragiye gukora yaragiye gusaba akazi yaragiye kujya ku isoko ugasanga arategereza ko wa mwana aza kugira ngo amutize agapfukamunwa akumugabo ko birazwi ko adagakoraho kuko umugabo ahora akambaye
Umunsi mpuzamahanga w'umugore wo mu cyaro ubaye mu gihe mu Rwanda abagore bagihura n'inzitizi ziri mu bukene bukabije cyane cyane ku bayobora ingo bonyine aho bari ku kigero cya 39.5%. Uyu mubare wavuye muri raporo y'ubushakashatsi ku mibereho y'ingo yasohowe mu mwaka w'ibihumbi 2018. Kuri iyi nshuro umunsi w'umugore wo mu cyaro uzizihizwa ku rwego rw'uturere twose tw'igihugu ariko ku rwego rw'igihugu uzabera mu karere ka Rubavu mu murenge wa Busasamana. Insanganyamatsiko u Rwanda rwafashe muri uyu mwaka iragira iti munyarwanda Rwandakazi guma ku ruhembe mu iterambere urwanye kandi wirinda ingaruka za COVID-19 Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tugushimire Asumta Uyo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wo hagati mu gihugu ku isi wahimbajwe no mu Burundi. Ishyirahamwe Kazoza Art rifasha abakenyezi hamwe n'ugwaruka go hagati mu gihugu kwiteza imbere ribicishije mu bikorwa by'imyuga. Ange Noela muyubira ari Bujumbura yatanguje iryo shyirahamwe akaba yavuganye na Veniste Nshimiyimana.
Urumva twe dukorana cyane cyane n'abantu bafisa mikoro make tugomba gufasha kugwanya ubukene rero gusanga buri hose dukorana n'abagore kubera tuba turondera guteza imbere imiryango kuko kenshi na kenshi nibo usanga baca basubira kuraba imiryango ya hanyuma twageza tukakorana n'ugwaruka
bari mu gihugu cyose cyangwa se harahantu hihariye mukorera.
Tumaze gukorera mu maprovinsi 8 umwaka uza tuzadushika imyaka 10 hanyuma tukaba turi no mu Buganda naho nyene tukaba dukorana n'abakenyezi.
Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana umukenyezi wo mu cyaro. Iyo urebye aba gore abategarugori abakenyezi mufashaho hirya no hino mu mitumba mu ntara zitandukanye z'u Burundi ubona mu myaka 10 ishize mwarabagejeje kuki
ico tubona cambere dushima nuko twabajijuye ho bashobora kubona bakumva neza ko nabo bashoboye kwiteza imbere cane cane mu buryo bwo gutunganya amafaranga no kuyarondera
dufate intari imwe ndi buvuge mu mutwe gutya dufata intara ya Muyinga mbwira kumini yo muri yo ntara mwashyizemo igikorwa cyo guteza imbere abakenyezi umbwira uti umutumbu uyu n'uyu twahakoze igikorwa iki n'iki giteza imbere abagore bo mu cyaro kuri ubu buryo mu rugero
ego dufate nko nki Muyinga twarakoreye muri commune Buhinyuza umusozi sino utora ubunyene ngo ndawubabwire ariko aho twakoranye twatumwe n'ishirahamwe Unifame tukaba twakoranye muri province yose ya Muyinga twakoranye n'abakenyezi igihumbi mu bikorwa twakora twategerezwa kubegeranya nkuko nako ndababwira tukabashira mu migwi kugira ngo tubigishe ingene bashobora kwiteza imbere hanyuma duheze tubongere n'umwuga bonyene twashoboye kwigana hamwe tubona yuko ushobora kuronka isoko twasanze nk'amasabuni aho muri Buhinyuza ni kure cyane bakenshi bagenda kuyagurira nko muri Tanzania cyane duca turaheza turabigisha ingene ushobora kwikorera amasabuni ni kintu coroshe kwigisha ariko kama twongera turabasabira n'uburyo bw'uko ushobora kuronka ibikoresho hanyuma bo nyine bagaheza bakamandanya bigishanya hamwe n'abanzi ingene byagenze rero tuba tugomba yuko iyo bakoze muri ivyo bakoze bari kubarigisha twaca tubibaha nk'umutahi ayo masabuni bakoze bagaca baza kuyagurisha bayagurishije amafaranga cinjira mu mugwi wabo bagaca batangura kuguranana kugira ngo batangure kuja gukora iyindi migambi ku ruhande mu nyungu baronse kuko umutahe wo uguma kugira ngo basubire gukora yandi masabuni muga mu nyungu baronse baciye bafata tubabwira ati nimurabe ikindi kintu mwokora gukorana hamwe bavuga ati bagomba kurangura ibigori bongere basubire babigurisha rero namenyesha ko mu mezi ane gusa bahereye ku mutahe w'ibihumbi 90 w'ivyo bigori mu mezi ane bari bamaze kugushika ku bihumbi 740 arenga ico bagikoze ari uko bonyene baza barabona ingene badandaza bandika ko kenshi baravuga ngene bahora badandaza bakagira utumigambi mito mito mbwa ntibamenya ko bari kubarunguka canke ko bari kubarahomba canke ingene bosubira kugenda bakaja kurondera amasoko hirya no hino canke ukuntu boshobora kunezereza abakiriya basanzwe bafise ivyo vyose bagiye barashira mu ngiro ivyo twabigishije muri iyo migambi yo kwiteza imbere hanyuma biba vyiza yuko badasubira kuba abantu batinya nkuko nako ndavuga kuba bafise amasoni ko kuba bafise amafaranga ariko bakumva neza yuko ayo mafaranga bashobora kuyajera bo nyene hanyuma kandi bakabona ingene babandanya baze barayagwiza.
Ange muyubira ndagushimiye cyane ku bwaka kanyu haye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane mugira umunsi mwiza.
Tugushimire Veniste kuri iyo nkuru. Kumusi wagatanu w'irangiye inama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe kwita hagateka kazi na muntu yaragenye intumwa idasanzwe ku Burundi izo bijejwe gutororokanya amakuru ku vyerekeye hagateka kazi na muntu no gukwirikiranira hafi ukuntu hagateka kazi na muntu kifashe muri ico gihugu. Iyo ntumwa idasanzwe izo bandaniriza ku bikogwa byaranguwe n'umugwi wako kanama wari umaze imyaka ishika itanu urangura ico gikogwa. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe mu bakurikiranira hafi ikibazo c'agateka kazi na muntu mu Burundi barimo Dr Jean Minani arongoye umugambwe Frode Bunyakuri iragijyandadaye utemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi Professor Paul Nkunzimana hamwe na Professor Innocent Bano. Dr Jean Minani aratangura tubwira ukuntu yakiriye igenwa ry'iyo ntumwa idasanzwe.
Ubwacu babihagarika batabihagarika nico kimwe ukuri kwa makuboneka nawe uvuga ko mu Burundi atagateka kazi na muntu cinyangwa kuko akaroroje ndi mu buhungiro agateka kazi na muntu gasaba yuko kanje gasaba yuko mba ni mu gihugu canje nidegemvya nako si jewe jenyene hari impunzi nyinshi zigera ibihumbi amajana zikiri hanze igihugu gifise impunzi inyuma y'igihugu cacu ntagateka kazi na muntu kaba katari mu karaho nyawo.
Ariko leta y'Uburundi iratera kamu abarundi baba hanze kabasaba gutahuka kiretse abo bafise imitahe ibagiriza ivya
abo ntibashobora gutaha babona nk'abari mu mugambwe wanje nk'abari mu bakurikiye nk'abajya bo muri sosiyete sivile nk'amaradiyo n'iki abo ntibashobora gutaha barahunze bazi yuko abo bari kumwe badashobora gutaha kuko kwibaza ko nabo batushaho baganiranye.
Ni ukuvuga ko iyo ngingo rero yo kudasubira guha ikiringo iyo murwi mwebwe mutayemera
ko atariyo nayishyizeho kuyemera cyangwa kutareka kuyemera icyo kimwe ko ntayo nashyizeho ariko nibaza ko hari hakiri kare kugira ngo bayihagarike kuko n'ubu gucinyangwa ko bateye akazi na muntu yacariho.
Namwe Professor Innocent Bano iyo ngingo mwayakiriye gute muyiha insiguro?
Murakoze cyane mbanje kuramutsa watumire jewe kwakira iyo ngingo. Ni ukuri ni ingingo nziza naho nk'umurundi wumva ko uburundi bukwiye kumugurwa uyo tigeze igisha n'inama abarundi imbere yo gushyirwaho. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uko abarundi bamwe bavuga ati umugwi ni umugwi wo kurenganya abarundi ukwiye kuvaho kuko uri kubacinyiza. Rero nk'umurundi nibaza ko ari ingingo nziza nabo bayifashe haciye igihe kinini kandi byari bikenewe ko bari kuyifata imbere yabo. Ni ukuri nibaza ko ari ingingo ishimishije. Nibaza ko babonye ko nk'uko Minana yavuze ukuri kwa batsinze ikinyoma, nibaza ko babonye ko ukuri kwa mu Burundi ari ukuri ikinyoma atakibanda gifite.
Mwavuze ko uyu murwi utagishije inama Abarundi ariko murazi ko utari wahawe uburenganzira bwo kwinjira mu Burundi.
None umuntu utagishije inama leta ega igihugu cy'Uburundi igihugu kiri suvera uteza kugishisha inama imbere y'uko kuko ari umugwi wawe ni hama Uburundi nabwo bukaba muri yoni. Nibaza ko amategeko kuko avuga amategeko mpuzamakungu aba yuko imbere y'uko ufata nyine iyo nyubanza ukabaza igihugu igiteza kwakira umugore ntibigeze abaza icyo gihugu.
Professor Paul Nkunzimana namwe nashaka mutubwire ukuntu mwakiriye iyo ngingo nyuma yo habereye itora. Iyo ngingo ikabivuga ko uyo murwi warutoza agateka kazi na muntu mu Burundi utagikenewe. Iyo ngingo muyiha isiguro nke?
Yego, murakoze. Je mbona yuko ubwa mbere hoho umurwi ujaho canke uvaho hagashirwaho intumwa idasanzwe kuvy'ukuri izo ntarakimwe zizana mu buzima bw'abanyagihugu. Uwo murwi ubaho utabaho canke habaho iyo ntumwa idasanzwe canke itabaho byose nicyo kimwe ntakimwe bihindura kuko wenyewe witegereje amaraporo yose uwo murwi wabitanga ntarakibaye maraporo yigeze amara. Nanoneho hari kuba raporo icegero cyabaye mu bwicanyi bwabaye 1993 harabaye raporo yavuga yuko habaye ubunyabwoko mu Burundi. None iyo raporo yamaze iki? Urumva ivyo byose birahari ariko ntarakimwe kigeze gikorwa.
Professor Nkunzimana, muri ko muvuga ko iyo mirwi yose y'ishyirahamwe mpuzamakungu atakimaze?
Ntakimaze na gato ariko kuko yuko nayo maraporo asohoka ntacyo yeza ngo iyakoreshe. Icyo biva ko na cyane cyane ni uko urabona by'ukuri ikoreshwa n'ibihugu rutura. Ibihugu rutura ntibikeneye yuko ingorane njego biganza njego bitora bisho gutora inyishu iyo migwi cyangwa umugwi kureje ubundi kubyukuri nta na kimwe kumaze reka niyo ndumwa idasanzwe nabyo ntacu maze kuko umva oni ikikwayo n'uguma amaso amakungu hanyuma nanyo nyishu sho gutora umugwi kuko za mu bibo bihugu
mukanye gatoyi cyane rwose Dr. Minani amabanga iyo ntuma idasanzwe cyane cyane kurangura ivyerekeye gutohoza agati akazina muntu mu Burundi mu yabona gute iyo ntuma murabona ko izoshobora kurangura ayo mabanga
arubwo byomera nkuko uwo mugwi wameze ntituzi ibyawo ni ibyubu jewe singisuko kindi byemera ko uko yivuze Professor Paul abo muri one mwengo n'abafunksioneri baza kwicira ingero gusa kwirondera amafaranga batabaje gukora neho batege tsure barahindura ibyo bavuze rero kuganje sinikibaza nuko leta ihari zo bemerera ko bakora ko ni ya mbere yabangiye n'abambere yabangiye kubgacu nibaza ku kibazo kiri mu Barundi twebwe nyine ibyo tubona tuzatubivuga tuzovyivugira tuzovyikorera dukeneye ni nabo bantu bose utwara igihugu arakwiye kubona kuko hariho agati akazina mu mpaka mu Karahonyangwa nawe nyene akabikorera ko kugira kuri inzu nzitizi nka kugiye yavuze ko ubutungane budakora yongeye n'ubundi abivuge atera kamu kugira ngo Uburundi bukire
Professor Inosambano mwebwe mubona gute amabanga agiye gushingwa iyo ntumwa idasanzwe murabona ko ari amabanga iyo ntumwa idasanzwe izoshobora kurangura neza
nibaza ko intumwa zidasanzwe zamaho ku isi yose ibyo ni ibintu bisanzwe cyo igihugu nk'ishyirahamubonye byashobora gufata umuntu wese ikamugira intumwa ntazi idasanzwe no mu gihugu no mu Burundi namwe n'amabari nko intumwa idasanzwe ya Perezida wa Repubulika igenda ahantu ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo azobaje gukora bombi azaba yabitumwe n'abazayimutumye hama Burundi buzogerageza kubyiga burabe ko bikenewe ko ubyakira ajye ni amubona ndabishira ibintu bidasanzwe n'ibintu bisanzwe muri politiki internasiyonale cyangwa mu gihugu muri politiki sanzere igihugu hariho usanga ufata umuntu ukamubwira intumwa idasanzwe umukuru w'igihugu aza kwiga ikibazo iki n'iki ibyo ni ibintu bisanzwe je nibaza ko niko politiki imeze hanyuma kijya agateka akazi na muntu nibaza agateka akazi na muntu dayako agateka n'akabarundi takabanye politike cyanke abo muri sosiyete sivile iyo rero umwe yumva ko kubera umunyepolitike cyangwa muri sosiyete sivile yumva ko ari ingorane afitaniye na leta agaca yibaza ko ari ingorane z'abarundi bose nibaza ko ari kwihenda abarundi nibaza ko bafite umukwiye mu gihugu nkuko nabo byita nkubwo gihugu ukeje kugenzura iyubahirizwa ry'agateka kabo wotendefende hafi irahari irakora kandi ni umukwi wigenga nibaza rero ko abarundi tokwama turiko turaba ngo hanze bavuze ngo niho twibaza ko ubukiro bwacu abarundi kwa ubwa mbere niyo batawo kubona ibyo niyo bituma mvuga nti turabe ubwa mbere na mbere icyo uwo mugwi wigengwa abarundi turakora kandi uwo mugwi urimo abarundi urimo abanyamahanga nibaza ko umurundi yumva ingorane z'umurundi gusumbya uko umunyamahanga
yumva mukari gatoyi cyane rwose Professor Paul Nkunzimana hariho umuhinga mu byerekeye politike umuhinga yanonose politike yayaze ni radio ijwi ry'Amerika avuga ko kubona uyu murwi utonge w'ikiringo hakagenwa intumwa idasanzwe ari uburyo oni ikoresheje kugira ngo ive mu bibazo byerekeye Burundi aho muhavuga ko iki
yego ngo ibyonye nkuko nabivuze kuba twitangura ibyo uyu ntumwa idasanzwe azokora mu Burundi bisho kimwe n'ibyo uwo mukuyu wari uhari wahabukora uwo mugwi ubundi zawo dudugiyene yatanze amaraporo menshi niyo ntumwa idasanzwe nayo nyene izotanga amaraporo ni ukuvuga nicyo kimwe nacyo bihindura nkuko nabivuze kuva kare amaraporo yama yabaye mugabo ntagihinduka mu byerekeye ubuzima bw'abanyagihugu mu byerekeye ingorane barimo haba mu byerekeye umutekano haba mu byerekeye ukubaho kwabo haba mu byerekeye tuvuge nk'ubukene burimo noneho kumenyesha Fredi yuko ahubwo byarahuriranye uva iyo ngingo yafashwe itariki umunani ukwezi turimo ni kuwa gatanu w'indwi iheze byahuriranye n'uko habaye n'iyindi ngingo ya OCDE uwo munsi nyine kuwa gatanu nyene yuko bagiye gutoza amakori ku ba multinationale ku mashirahamwe bavuga yuko ngo baja gukora akazi afeze kuja gusaba ubutunzi bw'ibihugu yuko ayo ma multinationale amashirahamwe kumwe n'abanyemari azoriha amataxi atari munsi ya 15% ubwo ni ubusuma bweruye iyo ngingo rero kazoja mu ngiro kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ibyo bikaba byashinzwe na OCDE ishyirahamwe muri gufasha n'iterambere mu butunzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abafaransa, Abongereza, Abadagi n'abandi. Urumva rero ingorane turimo ni uko iryo shyirahamwe ONU rihari kugira ngo rikoreshwe n'ibyo bihugu rutura kugira ngo ingorane abanyagihugu bari mu bihugu bipfamye mu nda n'ibyo bihugu rutura.
Inasamba no nashaka ndabashimire cyane rwose ku kanya muhayira gihe ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye namwe Professeur Paul Nkunzimana, ndabashimiye namwe Docteur Jean Minani ku kanya mwese mwatoye kugira ngo muganire na radio ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo cy'intumwa idasanzwe ya ONU igiye gukurikirana kibazo cyerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi. Mwakoze cyane rwose.
Mwakoze nawe Fredy.
Njuti muduteza matwi ahaniyo dusoreje makuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Nshimire na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru. Washize hamwe ya majwi ni Dieudonné Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema, naho kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidèle niyo ngabo. Ndabaseze ndabifuriza amahoro n'amahirwe.